Iyi mumva ni radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe ni ikaze mu biganiro vya kino gitondo bihagarikiwe na Joe Diane nini nahazwe. Imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari twashikiriza ivyo twabateguriye, reka tubanze duhe ikaze mugenzi wacu Aloyse Bigirimana adushikirize amakuru agezwe hirya nino ku isi. Aloyse, waramutse gute?
Namse neza kitiyane ndamutse nabagize amatwi. Perezida wa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo Felix Tshisekedi eje kumunsi w'Imana yavuze ko ategekanya gushinga leta nshasha igizwe n'urunani, kandi akagabisha ko ashobora gusesa inama nshinga mateka no gutuma ko ayandi matora mu gihe byoba ngombwa. Ibi bitangajwe nyuma yaho cyankiye ko yiyunga mu runani n'abayoboke uwo yasubiriye Joseph Kabila asanzwe afise abashinga mateka benshi mu nama nshinga mateka. Ejo ku munsi w'Imana yashikirije kuri televiziyo ko yahisemo kugena umutegetsi azoba ajejwe kuraba aboja mu runani rushasha bidakunze, avuga ko azoca yikora ku bubasha habwa n'ibwirizwa shingiro agatuma ko amatora rusangi. Muri Kamerune ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi nibyo byaranze amatora ya mbere yabaye ejo ku munsi w'Imana atumbereye kugena abakuru b'amanama y'intara. Umuntu umwe yarishwe n'abaharanira kwiyonkora mu ntara yo mu buraruko bushyira uburengero ivugwamo Icyongereza. Perezida Paul Biya yizigiye ko aya matora ari nyishu ku bamuneguye ko atitaho intara cumi zo muri ako karere, kandi yananiwe kurangiza intambara n'abo bahiga kwiyonkora. Abarwanyi baharanira kwitandukanya ku gihugu bariyemeje gutoba ayo matora, kandi bahiga guhagarika uwo wese ayitaba. Barishe umutegetsi umwe wo muri ako karere yari yagiye gutorera hanze y'igisagara cya Bamenda mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu, nk'uko byashwirijwe n'umwe mu bategetsi bashaka kwiyonkora Cho Ayaba. Muri Venezuela umugambi wa Perezida Nicolas Maduro uhabwa amahirwe yo gutahukana amatora y'abashinga amateka, ariko ababikurikiranira hafi bavuga ko ayo matora yeje ku munsi w'Imana atabyinshi azohindura kugira ishusho yiwe ibonekane neza mu gihugu canke mu makungu. Maduro asanzwe agenzura amasentare y'igihugu, igisirikare, abashikiriza manza hamwe n'ibindi bisata bikomeye mu gihugu, ariko arondera kumugambwe wiwe Parti Socialiste Uni wo kwigarurira inama nshinga amateka, kandi bamunegura bavuga ko ashobora no kwiba amajwi no gukuraho ibisigarira cya demokarasi byari bigisigaye. Urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rurongowe na Juan Guaido ashyigikiwe na Leta Zunze za Amerika rwavuze ko ataruhara ruzogira muri ayo matora. Amerika n'umuryango umwe bwa Buraya baramaze kuvuga ko ayo matora ateye isoni. Leta y'Ubwongereza yavuze ejo ku munsi w'Imana ko icyo gihugu kigiye kuba icya mbere mu gutangura gucandaga abanyagihugu n'urucanco rwakozwe n'amahinguriro Pfizer hamwe na BioNTech. Incanco za mbere zizohabwa abakora mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'abarenza imyaka 80 kuri uyu wa kabiri, nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Incanco hafi 180 nizo zitezwe gutangwa mu ndwi ya mbere. Incanco zakozwe n'amahinguriro Pfizer na BioNTech zishobora kandi kwemererwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'uku kwezi. Ubushinwa nabwo butegekanya gutangura isekeza rihambaye ryo gucandaga abanyagihugu. Muri Siriya, igisagara cya Ain Issa mu buraruko bw'ico gihugu carongerekanyemo ibitero cy'umuhari w'abarobeli ufashwe mu mugongo na Turukiya. Ibimenyesha makuru byo muri Siriya byanditse cyo ku munsi w'Imana ko abarobeli bo muri Siriya bashyigikiwe n'igisirikare cya Turukiya bagabye ibitero muri icyo gisagara no mu yindi mihana yo mu micungararo. Igisagara cya Ain Issa ubu gisanzwe kigenzurwa n'umuhari w'abarwanyi SDF urongoye n'abakurde ufashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu. Ibyo bitero byakomerekeje abasivili bashika 9 barimo n'abana 2.
Aloise Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza yose nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Njuti wa kunzi batu, nongene nda washi mire kumbanda nya kumvili zijugi Amerika disamira na Washington DC mukirundi no mukinya Rwanda. Hingi ngonguru nguru leroza makuru, avugwa mkarele kiri ya gavi garitu afiti ya mika no gatondo, Rwanda, Rwara iru hereje inguka amisa, yugu shimirimana, iheru sekuru ronsa mukardinale wa mbele kuva kilizi ya katolika ya rushingwa mu imizi, imyaka ijana na milongi vili ilarumanyi.
Yugu wa utunu wa bichire nga huvu. Tugomba kwicisha bugufi kugira ngo Imana bayikuzwa mu ibaruwa y'ubutungane Papa Francisco yanyandikiye antorera kuba kardinali. Yambwiye ati nimujye mutunganya inshingano zanyu, mujye mugira muti turabagaragu nk'abandi.
Uni Cardinal Antoine Kambanda mu misa yo gushimira Imana kwiteka aheruka gutegwa nka Cardinal wa mbere w'u Rwanda.
Umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira. Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora ibitaratunganye mu bihe byashize.
Uyu nawe ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame, nawe yari mu bitabiriye imisa y'umuganuro yo gushima ko u Rwanda urufise umukardinal. Mu gihugu cy'u Burundi naho mu gisata cy'umupira w'amaguru imigwi ibiri yaserukira ico gihugu mu nkino za Afrika yose yaraye isezeye amahiganwa. Ayo makuru yose arimo turambura mu kanya isase, mube hafi ya maradiyo yanyu mwongere musangwe ikaze. Nonge ndabahikaze na mwaramutse. Amakuru tubafitiye muri kano kanya turahera mu gihugu cy'u Rwanda caraye gihereje nkuka ya misa yo gushimira Imana iherutse ku kironsa umukardinal wa mbere kuva ekeziya katolika ishinga imizi muri ico gihugu imyaka ijana na mirongo ibiri iraheze. Mubaje gukenguruka iyo teka Kardinal Antoine Kambanda yatewe harimo Perezida Paul Kagame, abepiskopi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, abahagarariye ibihugu vyabo mu Rwanda n'abandi. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi niyo yabidukurikiraniye.
Umuhango wabaye nyuma yuko ku itariki 28 z'ukwezi gushize arikiyepisikopi wa Kigali Antoine Kambanda ahawe inshingano nka kardinali urwego rukuru rufata ibyemezo muri Kiliziya Gatolika. Umuhango wanitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame mu gitambo cya misa yaturiye muri Kigali Arena, inzu ikorerwamo imyidagaduro inyuranye mu mujyi wa Kigali. Yavuze ko yishimiye kwifatanya n'abakristo muri rusange nyuma yo guhabwa ubutumwa bukomeye bwo guhumuriza umuryango w'Imana.
Kuko Imana yatumye umuhanuzi Zayi ku muryango wayo wari mu makuba, inako natwe nyuma y'amakuba u Rwanda rwahuye nayo, nyir'ubutungane Papa Francisco ayobowe na Roho w'Imana yahaye u Rwanda kardinali. Iyo duhawe ubutumwa bw'ikirenga nk'ubu tugomba kwicisha bugufi kugira ngo Imana bayikuzwa mu ibaruwa y'ubutungane Papa Francisco yanyandikiye antorera kuba kardinali akoresheje amagambo ya Yezu. Yambwiye ati nimujye mutunganya inshingano zanyu, mujye mugira muti turabagaragu nk'abandi. Kardinali ni umugaragu w'Imana, byose niyo n'Imana bikorera kandi byose bikoreshwa n'Imana niyo ibinshoboza.
Kardinali Kambanda yavuze ko yishimiye ko yahawe umwanya mu nama ya Papa i Roma, akaba ndetse yishimiye ko yahawe kuba kardinali ku munsi mukuru wa Bikira Maria w'ikibeho uba tariki 28 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka. Kardinali Kambanda yavuze ko uyu munsi umubyeyi Bikira Maria aribwo yabonekeye ikibeho agatuma u Rwanda rumenyekana. Asoma misa ya mbere yari yitabiriwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame, Kardinal Antoine Kambanda yashimye Perezida wa Repubulika w'u Rwanda Paul Kagame waje kwifatanya n'Abanyarwanda ndetse by'umwihariko n'abakristu ba Kiliziya Gatolika. Ahashimye umukuru w'igihugu ko yahaye Kiliziya ahazubaka katedrali ibereye umurwa mukuru.
Agira ngo nshimire cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika nakirwa i Kigali nka Arkiyepisikopi, mbagezeho n'icyifuzo cyo kubaka katedrali ibereye umujyi. None ndabashimira ko nk'uko mwadusezeranyije kudufasha mwaduhaye ikibanza cyiza kibereye ingoro y'Imana mu mujyi hagati y'ahahoze gereza ya Kigali. ndabashimira kandi kuko mu bushushozi no kureba kure mwaduhaye kari agasozi ikaba bifite icyo bivuze gikomeye kuri twebwe nkuko Gorogota n'umusaraba wari ikimenyetso cyo gucibwa wahindutse ikimenyetso cy'umukiro none na kari agasozi kari ikimenyetso cyo gucibwa hagiye kuba ahantu h'ubuzima umukiro n'umugisha.
Mu ijambo Perezida Paul Kagame yagejeje kubitabira iyo misa yo gushima Imana yahaye u Rwanda Karidinali, mukuru w'u Rwanda yavuze ko nyuma y'imyaka 120 Kiliziya Gatolika imaze igeze mu Rwanda ari amahirwe rwagize yo guhabwa Karidinali mu gihe hari ibindi bihugu bimaze imyaka 1000 bataragera kuri uru rwego. Perezida Kagame avuga ko Karidinali Kambanda igihugu kimufite nk'umunyarwanda nk'umwana w'u Rwanda wazamutse kuva abaye umusaseridoti kugeza ku rwego rwa Karidinali, ibyo bikaba bikwiye gushimirwa. Mukuru Rwanda nashima Papa Francisco ku bushake yagize azahura umubano w'u Rwanda na Vatican.
Ibyo rero turabishimira nyir'ubutungane Papa Francisco. Umubano w'u Rwanda na Vatican nawo wafashe intera ishimishije, tukaba nabyo tubishimira. Papa Francisco wakomeje kugaragaza ubushake bwo kunoza ndetse akosora bitaratunganye mu bihe byashize. Ibyo ntabikoreye u Rwanda gusa, biragaragara ko abikora n'ahandi ku isi hose.
Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko muri ibi bihe bitambutse umubano w'u Rwanda na Kiliziya Gatolika wakomeje kubamo igitotsi. U Rwanda ntirwahwemye kwereka Kiliziya Gatolika ko abantu bashinzwe kuyobora intama z'Imana babiciye ku ruhande, ahubwo bakijandika muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa Perezida Kagame akavuga ko aya mateka atazakomeza kubabera umuzigo.
Iby'uko aya mateka y'u Rwanda na Kiliziya agiye haba rimwe na rimwe ibitarageze neza cyangwa ingorane zitandukanye ndetse biza no guhungabanya ubuzima bw'igihugu, ibyo ntabwo aribyo twashyira imbere. Ngira ngo ibyo twabivanyemo isomo twumvise icyabuze icyo gihe, turashakisha icyo ari cyo cyose cyatuma bitasubira kandi tugatera intambwe mu bundi buzima bwubaka ubufatanye kandi bwubaka igihugu bwubaka n'abantu.
Misa ya mbere yasomwe mu Rwanda na Kardinali Kambanda Antoine yabereye mu mujyi wa Kigali yitabiriwe n'abakristu bake, kuko ibyasabwaga ngo umuntu bitabire birimo kubanza kwipimisha icyorezo cya COVID-19 byakumiriye abatari bake, byatumye abakristu bakomeza kujya gusengera muri kiliziya bari basanzwe basengera. Uyu mukristu wo muri Kigali twavuganye nyuma y'uko yaravuye mu misa isanzwe yabereye muri paruwasi ya Ndera.
Kurikije ibyo twanyuzemo tukaba tubonye Karidinali, ubwo ni ukuvuga ko abakirisitu bashinze inzu bwarenze umupaka, nk'uko nyine Yezu ababwira yabwiye Petero ngo nakomeze abavandimwe, buriya ni ukujya gukomeza abakirisitu bo mu Rwanda noneho bakagira ingufu bakaba bakumira ibindi byaturuka hirya no hino.
Usibye abakristu bake bitabiriye misa ya mbere yasomwe na Karidinali Kambanda, iyi misa kandi yanitabiriwe n'intumwa ya Papa mu Rwanda, abepiskopi baturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, abayobozi b'amadini n'amatorero n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, yahavuga ikibazo c'abana bo mu ibarabara mu ntara nka zose n'ibisagara bikuru bikuru bigize ico gihugu. Abenshi muri abo bana basegereza kwera ibibazo biri hagati y'abazeyi babo n'ubukene. Ibindi kuri no nkuru turabibaza umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza.
Elvis irakoze na gahungu k'imyaka 15 kaba mu barabara ya Bujumbura mu gwa mukuru w'ubutunzi gaturuka mu buraruko bw'ico gisagara mu buterere kabe yamashubure mu mwaka wa 5 katubwira ko kabayeho
njama mu buyanja jya kuri wiki uje umunani onja gufungura rana mune musini kwa 5 tuzaza tugasaba imikati wajya barabu ye atari imisho kwa 5 ngagira kuronda ivyuma ngatanonde ivyo fungura
Tristan Hatungimana na kandi gahungu kaganiriye n'Ijwi rya Amerika gaturuka mu Kanyosha mu manuko bwa Bujumbura anze mu ibarabara kubera ingorane zo mu muryango.
Papa wanjye yarapfuye, mama wanjye acagenda kuri undi mugabo, twavukana turi 5, uwo mugabo acakacagoye dutunga turi abana 5 kandi tuse tutari bimwe. Acavuga ati ngo bamwe bimenye ahantu baje bamaze gushyira kwa mama mudogo nawe umugabo wacaranka, acavuga ati ngo twimenye ahantu tuja, mama nacu ambwira ati ngo mbe ndarondo ahantu nzonze ndara, umunsi bizo kunda nzoce naha.
Nawe byande ni ndayishimiye yemeza ko mu ibarabara abana nabo nyine narimwo bahigira ingeso mbi zirimo no kunywa iyo bamutwe. Wizani wa vijana mtu aliyekukuba huko.
Ni alikoa ijai viratu, viratu irani. Ikumene seko, ningakuja kwa side chikumnyora umubi. Aya machaza nyikironda. Sideko ni kibiri tiraka. Jewe na demi barabara, bacha barabinyigisha chanangura kubimenyera uko nyene ngo ni swing n'ubunda chabyo. Ni myaka myinshi kushisoko yo muri viritarashi. Ndabinyoye, ndamerego nabi nk'umu ndayibuze. Kandi n'inzara nayo numva ihedze niho numva inzara. Ndonse nga sengsa cyangwa igihumbi, cyangwa nda nkayigura.
Kazenye kuratigura kwa abana bo mu ibarabara kenshi bahanirwa n'amakosa batakoze kubera ubwikekwe kandi kuya bahagaritswe n'igipolisi bafungurirwa bigoranye.
Ajya kwisha barabara tugaburira. Aho tujya na ajya muri bese, oya ni bworoshye kuba kubera umuhura n'ibisanga byano hino abagenzi bawe nyene bakoze ikosa nubwo buri kuratembera na watakosa wakoze baragufata wera bavuga ati murabo mu ibarabara
akandi gahungu ugategereza ukivugo cya Rumonge mu manuko bishe uburengero nakone kemeza ko katsaye karomoka kubera guturubikwa
ingorane yanjye muyi aguma bankubita n'atakantu gatoyi iyo aca bankubita bako majenzi ndaguma muyi kika mwakane kika kuri rutinga gatatu papa ari muyi mama di Tanzania papa n'umufundi
umwana wundi ari mu barabara y'umugwa mukuru wa Ngozi mu buraruka bw'u Burundi n'amazu kwezi kumwe yaramaze kumenya haronderera
ndagenda kurondera mu isoko ndashaka kwaje bakoni ndashaka nakuti ano dije madina cyane ndakurana n'icyo da baba se ko ngo ko amatanda n'umwana
ndakutera sa cyakagira imana na gahungu k'imyaka 12 gaturuka mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashire ubuseruko gucu Burundi iyo ntari hano rubibe na gitega igize umugwa mukuru wa politike bena yari hakizimana w'imyaka 15 muri yo ntanyana ya Karusi bemeza ko barara mu ibarabara bavuga ko baronze ubasubiza mu miryango yabo batohingishanya
aturarara kuri waje go muntu siturya mu kugwa rubaraza kubera hataba sabanyene ko ndasaba muri ranyene nka induka aha igice nibara kumugoro kandi je na cyaryama singyama kumugoro
musenyeri Jean Marie Harujimana arongo ishira hamwe yunganira abana bari mu ibarabara n'afite ingorane zitandukanye ipred asigura ko imfashanyo rutizindi umwana kenera abwirizwa kuyihabwa ari mu muryango
turabigisha turabafasha tukabagaburira tukabavuza byo bakeneye tukabibafashamwo ariko dufite ntumbero yuko abo bana tubafasha bari wabo mu nzu turondera kazo za keza kabo mu kubafasha rero abatashobora kwiga amashuri matoyi tukabigisha imyuga biratugora ku bana baje bava kure kuko kubasubiza iwabo biratugora ariko iyo cyane batumye bava iwabo bamaze kuronka umwuga guca bakorera ino
ariko musenyeri Harushimana yemeza ko gutorera umuti y'ikibazo cy'abana bo mu ibarabara bigoye cyane
tuguma turi Burundi uburyo ni bwa bundi ego bitiragerageza guteza imbere abene gihugu ariko ntibaterera imbere rimwe hari abadafite agatongo barimo hari abadafite imigambi hariho ubukene ubushomeri bwinshi uno munsi nibwira yuko kukitorera umuti Burundi kitoroshe
muri uyu mwaka w'2020 amatohoza yakozwe nabo cha gisata cha kigero gutabarana yerekana ko miliyoni n'ibihumbi 700 z'abarundi bakeneye ubufasha kubera bayeho nabi ibice 58% kwijana n'abana uwo mugwi w'abantu kandi na ukorwa ko kurusha n'indyane kuko kuva mu mwaka w'2017 hatangwe guhunguka impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania n'u Rwanda hamaze gutahuka abana barenga 35% nayo mu makambi yo mu gihugu hagati hakabarizwa abaharurwa mu 78% ko kwisata cita abana ku isi UNICEF kivyerekana ubuyobozi bwa Leta y'Igihugu cy'abana mu bushinganzi bw'ubushyikirano bwa bwije bya Amerika ku muturama leta igiye kwibandaho ari gushinga ibigo ku mitumba byakira abana bafite ibibazo kuko kubasubiza mu miryango bitigeze bizanye ishyirama eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abakunzi ba sport naho umwanya ni gwanyu igano ry'umupira w'amaboko basketball ejo kwa Mungu niho ryasozera igice cyayo ca mbere mu gihugu cy'u Burundi ekipe ya Kern iri mu kibanza ca mbere mu mupira w'amaguru naho imirwi ibiri yaserukira u Burundi mu nkino za Afrika yose yasezeye amahiganwa idonido na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
umugwi wa Musongati wari kuraserukira u Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe wabo kuruna w'Imana waratsinzwe na Green Eagles no mu gihugu cha Zambia ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino Musongati ari yatangwe kwinjiza kubera mu rukino rwa mbere rwabereye i Bujumbura iyo migwi yanganije ibitsindo bibiri kuri bibiri Musongati yashisezeye iryo higanwa bwa rubuga mbere yitabiriye mu nkero nazo zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Message Ngozi ku kibuga cyayo ibuye mu ntara ya Ngozi yanganije na Young Buffaloes iyo muri Eswatini igitsindo kimwe ku kindi kubera mu rukino rwa mbere rwabereye muri Eswatini iyo migwi yari yanganije ubusa ku bundi icyo gitsindo cyo hanze cya Young Buffaloes cyatumye Message Ngozi iva muri ayo mahiganwa mu mupira w'amaguru kandi iganwa ry'u Burundi ryarabandanije kundugira 13 aho Royal FC yatsinze Vitaro ibitsindo bibiri ku busa Aigle Noire inganya na Atletico ubusa ku bundi muzingana rukinzo nayo nyene yaranganije kimwe ku kindi nayo Flambeau du Centre itsinda Interstar igitsinda kimwe ku busa muri basketball naho inkino zikirarane nizo zasozereye igice ca mbere cy'ihiganwa ry'Ibujumbura Jimkana yatsinze Mutanga United ku manota 86 kuri 88 umugwi wa Lezipo nawo utsinda Dinamo ku manota 79 kuri 78 iyo ntsinzi ya Lezipo yanezereye cyane umunyereza Gatabazi Cristal ahamenyesha ko ugaruka menyereza rufise kazoza gakomeye
yose twatanguye Samsona nabi nta cyo twari dufise twategeza gutsinda kugira ngo dusubire kujya muri cross ya titre donc twarakoze cyane kuko David Samsona atubereye nabi onari twa defense specifique turaryohewe cyane kuko turashoboye kuronka umwa 5 match za televisinda ntibiheze kuko Dinamo dushobora guhura muri hotu donc dutegereza kurwana kugira ngo tutsinde kandi ni ibintu bitoroshye mwabibonye twisik pasa ni ekipe nshyashya Dinamo ni ekipe experience bafite confiance abakinnyi n'abakinnyi bakiri bato dutegereza kurondera umwuka zoza donc Imana turi imbere niyo dushima n'ubu nibaza ko bizagenda neza
Eme Christian Nibigira Rongo ishyirahamwe rya basketball Bujumbura inyuma y'icyo gice cya mbere cy'ihiganwa amenyesha ko urugero basketball igeze ko rushimishije
turashima gose kubona basketball yateye imbere ama imigwi yari iteguye urabona ubonye baraza gukina nta wumenye utsinda wari ubona aho hari urutonde ngene zirushanya zose urabona ko zegeranye hari usanga ari ya gatanu itsinze ukino runka zone isubiye kuri ya kabiri yindi ka gutyo gutyo nibaza yuko twokwishima kuko tubona ko ekipe ziteguye neza hanyuma natwebwe ku ruhande rwa Seba naho nyine twaragerageje naho twahereye ku ngorane zijyanye n'ama transfer ingene abakinnyi bava mu mugi baja mu wundi ubunye murabona ko bimeze neza ata mpari zihari ingendo zigenda neza turashima
mwamenya ko icyo gice cya mbere kirangiye Kerne iri mu kibanza cya mbere ikaba yatsinzwe urukino rumwe rudende nayo Aigle Noire ikaza mu kibanza cya nyuma ahatarukino na rumwe uwo mugwi watsinze mu nkino munani wa kinye Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana cyakorerwa mu ngata na mugenzi we Jean-Claude Munyandinda kugira ngo atubwire nawe ayagezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda
Mu mupira w'amaguru urugendo rw'ikipe ya APR FC mu Rwanda mu guhatanira igikombe cya Afrika ku makipe yabaye mbere iwayo rwarangiriye kuri stade Nyayo mu mujyi wa Nairobi ejo ndi kwa gatandatu ni mu mukino wo kwishyura mu majonjora y'ibanze iyi kipe y'abasirikare b'u Rwanda ikaba yaratsinzwe na Gor Mahia yo muri Kenya ibitego bitatu kuri kimwe umwaka wa APR FC watangiye kugaragara ubwo yabonaga penalty mu mukino gitangira hanyuma umukinnyi Jacques Tisenge akayihusha Gor Mahia yahise ibyuririraho irakanguka ibona igitego cyayo cya mbere ku munota 16 w'umukino icyo Itego cyakomeje guherekeza Gor Mahia itarahwemaga gusatira. Icyizere cya APR FC cyongeye kubyuka habura iminota 10 ngo umukino urangire ubwo yabonaga igitego cyo kwishyura gitsinzwe na Kedin Sanzifura wari umaze kwinjira mu kibuga asimbura. Ibyishimo bya APR FC ntabwo byamaze kabiri akaya mvugo igira iti biguma bigeze ku munwa. Mu minota 3 ya nyuma Gor Mahia yatsinze ibindi bitego bibiri byinjiyemo byisukiranya umukino urangira gutyo ari bitatu bya Gor Mahia kuri kimwe cya APR FC. Umukino ubanza wari wabereye Kigali wari warangiye APR FC itsinze bibiri kuri kimwe bisobanuye ko APR FC isezererwa inzozi zayo zo kugera mu cyiciro cy'amatsinda y'iri rushanwa zirangiriraho mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika ikipe ya AS Kigali ihagarariye u Rwanda yarayikuyemo Orapa United yo muri Botswana yitsinze igitego kimwe ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo mu mukino ubanza Orapa United yari yatsinze AS Kigali ibitego bibiri kuri kimwe igitego cyo hanze nicyo cyarokoye AS Kigali ikazahura na KCCA yo muri Uganda mu cyiciro gikurikiraho tukiri mu mupira w'umupira w'amaguru uyu munsi kwa mbere ndetse n'ejo kwa kabiri shampiyona w'umupira w'amaguru mu kicyo cya mbere igomba gukomeza hakinwa imikino y'umunsi wa kabiri kuri uyu wa mbere ikipe ya Musanze FC irakira AS Muhanga kuri Stade Ubworoherane Musanze Etincelles FC irahura na Espoir FC kuri Stade Umuganda i Rubavu Lyon Sport ikina na Bugesera FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo Police FC irahura na Rutsiro FC uyu mukino nawo ukaza kubera kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo kuri Stade Huye i Butare Mukura Victory Sport irahura n'ikipe ya Sunrise naho ejo kwa kabiri hakazaba umukino umwe rukumbi uzahuza Kiyovu Sport na Marine FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo mu mikino y'umunsi wa mbere yabaye kwa gatanu w'icyumweru gishize hari amakipe yatangiranye amashagaga muri yo twavuga ikipe ya Rutsiro FC ikizamuka ivuye mu kicyo cya kabiri yanganyije na Lyon Sport igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Umuganda i Rubavu umutoza wa Rutsiro FC Justin Bisengimana ashima abasore be kuba barashoboye kwihagararaho bakarwana inkundura
mu by'ukuri navuga ko nyuzwe n'igitego badutsinze igitego cya balarete mu mupira w'umutekano navuga yuko ni ikosa ryabaye ritoya ariko nabwo buriya ni ikibazo cy'imyitozo ntekereza yuko ofira meza iri uko tugenda dukora imyitozo zagenda neza ariko mu by'ukuri abakinnyi banjye nabashimiye cyane uko babaye intwari bitanze mu kibuga nk'uko byagombaga
indi kipe yazamutse mu cyiciro cya mbere ivuye mu cya kabiri ariyo Gorilla FC ntabwo yahiriwe n'urugendo ku munsi wa mbere wa shampiyona kuko yakubiswe n'ikipe ya Marine FC icyuhagiro cy'ibitego biri ku busa uyu mukino nawo ukaba warabereye kuri Stade Umuganda yari Claude Munyadinda i Kigali
ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaba ino nga duce tuba turabangiriye ibiganiro vya mbere twa tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro mwazindukanye na Joe Diane ni nahazwe amajwi yacu y'ibiganiro bitandukanye byegeranijwe na Facile Gebehu yakoze cyane twemi ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tuyifuriza kurabandanya muranirwa mu byo muri mwuzi yose turaza kongera mu bindi biganiro byacu biri mu masaha ari imbere mu kurindira twe turayifurije kugira umunsi mwiza wa mbere n'indwi nziza mubaye no mu byanyu Radio ijwi ry'Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye iri ni ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Intambara hagati y'inteko zidasanzwe z'intara ya Tigre n'inteko za Leta Ethiopia yatanguye muri iyo ntara ku itariki zine z'ukwezi kwa 11 yahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi ikura mu zabo abandi ibihumbi n'ibihumbi Iyo ntambara yatewe no kugwanira ubutegetsi bifatiye ku bwoko hagati ya leta yari imaze igihe kirekire niyari imaze imyaka ibiri ishitse ku butegetsi yarondeye kwitandukanya niyi yahahora yatwazaga hotoro igashira imbere ibitandukanya moko agize igihugu cya Ethiopia leta nshasha iri kikora kugira ishireho inzego za politike n'ubutunzi zisunga demokrasi kandi zishira imbere ubumwe n'akaranga k'abanya Ethiopia Icyegera cy'umushikiranganda jezwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika Tibor Nagy avuga ko ingwano iri kiba itari hagati y'ibihugu bibiri byigenga ko ari ingwano hagati y'igice cya leta kiyoboye intara igize igihugu cyafashe ingingo yo guhangana na leta mu kiganiro umushikiranganda jezwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo aheruka kugirana ku telefone n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yasabye ihagarikwa ryo gutana mu mitwe akaba ibiganiro vyubaka ivyo gutorera inyishu ibibazo bihari yamenyesheje ko intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika hamwe n'abandi bakorana mu makungu biteguriye gufasha mu biganiro hamwe no gusubiza hamwe kw'abanyagihugu yamara hari amakuru yizigiwe avuga ko abatana mu mitwe bakoze ibitero n'impaka ku basivili icegera cy'umushikiranganda jejwe imigenderanire wa Amerika ku bibazo byerekeye akarere ka Afrika Tibor Nagy avuga ko basaba ko haba amatohoza yigenga ku makuru yose avuga ku bwicanyi n'ibindi bitero byakozwe ku basivili avuga ko abo bizokwibonekeza ko bakoze ayo mabi ategerezwa kuvyishura hisunzwe amategeko ku itariki 28 y'ukwezi kwa 11 leta ya Ethiopia yatangaje ko yarangije ibikorwa nyamukuru bya gisirikare mu ntara ya Tigre yamara gutana mu mitwe kurabandanya mu bice bitandukanye biri mu micungararo y'umugwa mukuru w'iyo ntara Mekele no mu bindi bice by'iyo ntara abanya Ethiopia batari bake bakuwe mu zabo n'ingwano bariko barava mu gihugu bahungira muri Sudani leta zunze ubumwe za Amerika ziriko zivugana n'abategetsi bajeje gutabara bo mu mahanga no mu gihugu ku migambi yabo kuvyerekeye ugufasha abantu barenga 45,000 bahunze intambara gushika ubu mu kiganiro yagiranye ku telefone n'umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia umushikiranganje ajeje imigenderanire wa leta zunze ubumwe za Amerika Mike Pompeo yarerekanye igikorwa nkenerwa cyo gukingira abasivili ubundi bwicanyi n'ayandi mabi harimo impunzi n'abasivile bariko bahungira ingwano muri Sudani yashimikiye ku kamaro ko kurekurira amashyirahamwe mpuza makungu y'abagira neza gushobora gushikira intaya ya Tigre atantambamye kugira ashobore guha imfashanyo abazikeneye zirimwo ibitoro ibifungurwa n'imiti. Leta zunze ubumwe za Amerika zirifatanije n'abanyagihugu bo muri Ethiopia kandi zizokorana nabo bose biyemeje kuvyerekeye amahoro iterambere.